mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Rwanda ni FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3. Mwiriwe neza inshuti zacu, muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe murakomeye.
Ugeze hagati kumusura biranga kubera ubushobozi bukeye. Naho nago namwangaga ni ukubereka ubukene kamasambu zaramaze kuyajyana
abandi
amaze kuyagiteza cyamunara bazateza cyamunara abwo rero kumugemura n'ubundi mburi cyo mugemura ncekeneje.
Uyu washakanye n'umugabo uherutse gufungurwa yaramaze imyaka 26 muri gereza mu Rwanda ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigararimo. Kandi ikibazo cy'amabarabara mu ntara ya Bujumbura mu Burundi ni impungenge kubishobora gutera abandi Barundi guhunga muri uyu mwaka. Mu makuru yo hirya no hino ku isi, imikino Olympique yo mu bukonje yatangiye muri Korea y'Epfo. Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence na mushiki wa Kim Jong Un bicaye umwe inyuma yundi ariko ntibavuganye.
Abategetsi b'u Rwanda banse kwakira umugwi w'abadepute batavuga rumwe na leta y'igihugu cya Israel bashaka kuvuga ku kibazo cy'abimukira b'abanyafrika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yateye umukono ku itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu kirimo cy'imyaka ibiri yemirije. Radio yanyu. Tutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere kuyavugwa mu Rwanda. Abategetsi b'igihugu cy'u Rwanda banse kwakira umugwi w'abadepute batavuga rumwe na leta y'igihugu cya Israel bashaka kuvuga ku kibazo cy'abimukira b'abanyafrika Israel iri kigabisha kwirukana ku butaka bwayo. Michel Rosin wo mu mugambwe utavuga rumwe na leta y'igihugu cya Israel Meretz yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa Agence France Presse ko bari mu Rwanda mu gikorwa cyo gutohoza kubera bashaka kumenya ukuri. Avuga ko basavye kubonana n'abategetsi ba leta y'u Rwanda kugira baganire kwiyirukanwa ku butaka bwa Israel mu buryo avuga ko budaciye mu mategeko bw'abasaba ubuhungiro bakomoka mu gihugu cya Eritrea bakajanwa mu Rwanda. Yamara Rosin avuga ko bangiwe kubonana n'abo bategetsi ngo bakaba babaza igituma bitashobotse. Igihugu cya Israel citeguriye kwirukana abanya Eritrea n'abanya Sudan ibihumbi n'ibihumbi, icyo gihugu kivuga ko binjiye mu gihugu mu buryo budaciye mu mategeko kandi batasavye ubuhungiro. Israel yabahaye guhitamwo kuva ku butaka bwayo ku itariki imwe y'ukwezi kwa kane bagasubira mu bihugu baje bavamwo canke bakaja mu bindi bihugu canke bagapfungwa. Leta Israel igumiza mwibanga izina canke amazina y'ibihugu vyumvikanye kugira vyakira bimukira bazoba birukanywe ku butaka bwayo. Yamara amashirahamwe ajeje gufasha bimukira avuga ko ivyo bihugu ari Uganda n'u Rwanda. Ivyo bihugu bibiri vyari yamirije ivyo vyagirizo. Umunyamabanga wa leta mu bushikiranganji ujejwe imigenderanire bw'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yasiguye ko abadepute baje bava muri Israel batakiwe kubera u Rwanda rudashaka kwivanga mu biraba igihugu cya Israel. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Naho mu karere ka Aziya muri Korea y'Epfo, inkino mpuzamakungu za Olympique zo mu gihe cy'ubukanye z'uyu mwaka w'2018 zatanguye icese mu gisagara cya Pyeongchang. Ibirori vyo kugurura izo nkino vyaranzwe n'imiriro y'amabara menshi y'umunezero na defile y'abanonotsi bariko binjira ku kibuga izo nkino zizoberamo. Inkino mpuzamakungu za Olympique zo mu gihe cy'ubukanye zitezwemo ibintu bitari bike. Ugukorera hamwe hagati y'ibihugu vya Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo nico kintu kizokwirikiranwa cyane. Ivyo bihugu bibiri vyaremeye guhiganwa biri hamwe nk'umugwi umwe mu rukino rwa hockey. Abanonotsi b'ivyo bihugu bibiri bari hamwe muri defile uno munsi wa gatanu mu biro rori vyo kugurura inkino mpuzamakungu za Olympique zo mu gihe cy'ubukanye. Inkino mpuzamakungu za Olympique zo mu gihe cy'ubukanye zizobandanya gushika ku itariki 25 z'uku kwezi kwa kabiri.
Mu mihango yo gufungura iyi mikino Olympique rero yatangiye muri Korea y'Epfo, Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence yari yicaye mu myanya y'icyubahiro iruhande rwa President Moon Jae-in wa Korea y'Epfo na ministri w'intebe Shinzo Abe w'Ubuyapani. Abategetsi ba Korea ya Ruguru bayoboye intumwa n'abakinnyi b'igihugu cyabo bari bicaye inyuma yabo gato cyane aba ba Korea ya Ruguru ni perezida w'inteko ishinga amategeko akaba kandi perezida wa Repubulika w'icyubahiro Kim Yong Nam na Kim Yong Jong mushiki akaba n'umujyanama mukuru w'umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un kuva intambara ihagaze hagati ya Korea zombi mu 1953 Kim Yong Jong abaye uwa mbere wo mu muryango wa ba Kim uyobora Korea ya Ruguru ugiye muri Korea y'Epfo ubu rero ni wo wa mbere kuva mu myaka 80 igeramo nubwo atari kure yabo Vice President Pence yirinze kuramutsa cyangwa se kuvugana n'aba bayobozi ba Korea Ruguru ahubwo muri iyi minsi ari muri Korea y'Epfo Mike Pence ntiyahwemye kotsa igitutu Korea Ruguru n'uyu munsi ndetse mbere yo kujya kureba uko imikino ifungurwa yatangarije abanyamakuru ati Korea ya Ruguru igomba kureka gahunda yayo y'intwaro kirimbuzi igomba guhagarika ibikorwa byayo byo gushotorana n'agasomborotso hagati aho nk'uko Fideli abivuze hari utuntu twinshi twitezwe dushyashya muri iyi mikino n'Afurika nayo yanditse amateka ibihugu bitatu byayo Nigeria Ghana na Eritrea byohereje abakinnyi muri Korea y'Epfo n'ubwa mbere rero mu mateka Afurika igiye mu mikino Olympique yo mu bukonje
mwananya gukwirikirana makuru yo hirya no hino twabategurire kuri radio Ijwi rya Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yateye umukono uno munsi kwa gatanu ku itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu kiringo cy'imyaka ibiri yemirije. Iryo tegeko rirongereza amafaranga igisirikare kizokoresha n'andi mafaranga azokoreshwa mu gihugu ku rugero rw'imiliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari. Perezida Trump yatangaje ku rubuga Twitter ko yateye umukono kuri iryo tegeko. Yavuze ko igisirikare kizogira ingufu kurusha imbere yaho, amenyesha ko ari rya mbere bishyitse mu kiringo kirekire. Atangaza kandi ko ivyo bizotuma ubuzi buboneka. Perezida Trump yateye umukono ku itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu kiringo cy'imyaka ibiri yimirije amasaha makeyi inyuma y'uko inama ishinga amateka yemeje iryo tegeko mu masaha ya kare y'uno munsi kwa gatanu. Imari iryo tegeko ryemejwe naho hari bamwe mu banye politike barigwanije kuvuga ko rizo kongereza bikomeye amafaranga leta izokoresha.
Noneho tujye mu Misiri. Misiri yatangije urugamba rukomeye rwose rwo kurwanya iterabwoba mu kigobe cya Sinai mu butayu bugana ku mipaka ya Libya no mu karere ka Delta du Nil, n'ukuvuga igice kinini cyaho umugezi wa Nil utangira kwinjirira mu nyanja ya Mediterranee. Mu itangazo yasomeye kuri televiziyo y'igihugu, umuvugizi w'igisirikare yavuze ko urwo rugamba rurimo ingabo na polisi. Imitwe y'iterabwoba bahagurukiye ni umutwe wa leta ya Kiislam n'umutwe witwa Hassam. Leta ya Misiri ivuga ko ari ishami rya gisirikari ry'umutwe w'abavandimwe b'abayisilamu cyangwa les frères musulmans mu Gifaransa. Umuvugizi w'igipolisi cya Misiri yatangaje ko bashaka gukumira ibitero by'iterabwoba mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu. Icyiciro cya mbere cy'aya matora kizaba kuva ku itariki ya 26 kugera kuri 28 y'ukwezi kwa gatatu gutaha. Nihabura utsinda ku bwiganze busesuye, icyiciro cya kabiri kizaba kuva ku itariki ya 24 kugera kuri 26 y'ukwa kane. Igisirikari cya Misiri cyashyizeho amategeko y'intambara aho hose cyatangije urugamba. Urugamba rurimo ibimodoka cyangwa se tank, char, by'intambara bya rutura byinshi by'ingabo zirwanira ku butaka zifatanije cyane bikomeye kandi n'ingabo zirwanira mu kirere n'izirwanira mu mazi.
Turangirize ku nkuru yerekeye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho igisirikare cyaho kimenyesha ko cyafashe uno munsi kwa gatanu abagwanya ubutegetsi 120 bo muri umwe mu migwi ikomeye itwaje ibigwanisho ikorera mu buseruko bw'igihugu. Igisirikare cya leta ya Kongo gitangaza ko casubiye gufata ibice uwo mugwi wari wigaruriye mu gitero cyagizwe haheze iminsi 10 mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko. Igisirikare cya leta cyemeza ko cyagize icyo gitero ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ku bagwanya ubutegetsi bo mu mugwi ya Kutumba. Abagwanya b'uwo mugwi bari bagize igitero mu gisagara cya Uvira mu mpera z'ukwezi kw'icyenda mu mwaka uheze imbere y'uko batuzwa n'inteko z'ishyirahamwe ONU za MONUSCO. Umuvugizi w'igisirikare cya Congo yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko abagwanya ubutegetsi 120 bafashwe.
Radio Ijwi rya Amerika internet radio yacu voa.com.
Amakuru yo mu karere tubihereye mu Burundi aho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka CNDH usaba ko abo vyega kuraba ko hari imvo zotuma barundi bahunga muri uno mwaka wa 2018 Jean Baptiste baribonekeza ayoboye uwo mugwi yabishikirije mu kiganiro haba bamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu Bujumbura inkuru y'umumenyesha makuru wacu Raymond Nzimana
naho yemeje kumutekano mu gihugu yifashe neza Jean Baptiste baribonekeza arongo uyu mugwi w'igihugu wigengujejwe gato ya kamuntu CNDH abajijwe kubitigiri ishirahamwe muzamakungu rirabi vy'impunzi ku isi yarse riheruka gushikiriza ko giteza abarundi bangana n'ibihumbi 50 bazohunga Burundi muri uno mwaka wa 2018 uyarongoye CNIDH yishuye ko bigoye kuvuga ibitigiri by'abahunga mu gihe guhunga bishika giturumbuka akibaza ico HCR yafatiye ko kugira itangaza ibyo bitigiri
kwe ibyo tuzi nuko mu bijanye no guhunga nta utegura guhunga mu sanswe muri ico gihe nakubwiye ati je nzohunga mu mwaka uza hucakugwa ibikenewe byose kugira ngo umuntu ntahunge kwera ko ntazi ivyo byo shiramwe bagishimikije mu kugira iyo projection akinini no bivuga ko mugabo ico tuzi nuko kenshi guhunga si integuro guhunga biraduka kwera umuntu abona yuko ahari adatekaniwe hanyuma agahunga singi ngufata yo guhunga ahunga kubera ko ahuri bitagishoboka muri ico gihe rero biragoye kuvuga ngo mu mwaka uzaza bahunze abasha makuri hazo bahunze abandi nkabari
uyo arongoye CNIDH aravuga ivyo kogwa hamwe ivyo HCR jikiriza vyo babivise aho bifatiye Jean Baptiste baribonekeza yemeza ko ababijejwe boca baraba bagatorera umuti ibituma abantu bashobora guhunga mu Burundi
ahanini igikwiye gukorwa nubweza rero umuntu akasuzuma muzamba abanyagihugu akavuga ati none ngahantu habuziki canke hari habuziki nikihe kintu cyotuma abantu bahunga kubera kenshi abantu bahunga intambara mugatwe tubona umutekano uhari kandi abantu bashobora no guhunga inzara navyo nyine byahari cyane nko muzakirundo na muyinga naho nyene umuntu agafata ingingo kugira ngo abantu bafite ubuzima bwumvikana kugira ngo ntihagire umuntu ahunga kubera inzara murembe canke uruzuba kandi n'umutekano ugakomeza gutsimbatazwa ku mpande zose kandi abantu bagatunganizwa ku mpande zose kugira ngo aho bari bumve ko batekaniwe muri ico gihe ntacyo tuma umuntu yumvira ko abantu bahunga
ikindi kibazo cabajijwe muri ico kiganiro umugwi wigengujeje agateka kazi na muntu waremesheje kubamenyesha makuru na makenga heruka gushikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe muzamakungu ONI aho uyo munyamabanga yavuze ko atewe impungenge n'ingingo ya leta y'u Burundi yo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro muri CNDH babibona nk'impanuro zamaze tangwa kugira ibintu bigende neza
irye tangazo twararibonye muri kano kanya nta bintu byinshi twarivuga ko kiretse kuvuga yuko oni ndwego ukomeye ruraba bihugu byinshi byo kwisi gushikiza amakinga rero n'ikintu cyumvika nibaza ko ni nk'inkebuzo cyari kugabisha kugira ngo abari ko barabikora rero babitunganye neza kubyo bizoza bitunganiriza bose niko dufata hujya butumwa umunyamabanga mukuru wa ONU
umugwi CNIDH ujejo gatika ka muntu wemeje ko urajwe ishingwa n'urudandazo rw'abantu rwasubiye kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi uyo mugugatera ivyatsi hote rwarigize iminsi igibonekeza rikwegwa n'abavyeyi canke ababanyi kubana bibukije ivyabaye bubanza aha abana bahambwe babona kuko bashi ibigori mu murima igitega muri komini taba aha abana babiri batewe ibikonjo bagirizwa kwiba mu murima w'ibigori imabaye mu ntara ya Cibitoke aho umugabo yaturiye ikiganza cy'umwana wiwe amuhora gukora mu nkono mukanyosha aho umwana yacumiswe imbuga itananye na wiwe amuhora ko yazigije inkono n'undi mwana agwaye mu mutwe yishwe n'inzara kubera abavyeyi biwe bamwimye ifungurwa iminsi myinshi ibujumbura Raymond Nzimana ijwi rya Amerika
Raymond urakoze reka sumuta kwakire murazi ko kwa gatanu w'icyumweru gishize Asumta kaboye yatuganiriye ku nkuru y'abagabo batatu bo mu murenge wa Giti mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda bafunguye by'agateganyo bari bamaze imyaka 26 muri gereza usibye roko yaganiriye nabo nibyo twaganiriye twabagejejeho mu cyumweru gishize Asumta kaboye yaganiriye n'abagore babo aratubwira uko babayeho muri iyo myaka 26 abagabo babo bari bafunze
mu kigano cyacu bushize twasuye bamwe mu baturage bo mu murenge wa Giti mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda twaganiriye n'abagabo batatu bari bamaze gufungurwa by'agateganyo nyuma y'imyaka 26 bari bamaze muri gereza batubwira uko basanze imiryango yabo ese ni buri mugore washobora kwihanganira ubuzima burimo n'ibigeragezo yahura nabyo mu gihe umugabo we yaba atari mu rugo igihe kirekire uyu munsi turavugana n'abagore babo batubwira uko byari byifashe barasigaye bonyine kumvisha umugore ko umugabo we yakatiwe igihano cy'urupfu cyangwa cy'aburundu akaguma mutegereje biza ari nk'inzozi kubyihanganira bishoborwa n'abaki umudamu witwa Nzamwita Kuze Trifina yari yarashakanye na Ntarindwa Rauriyani umwe muri batatu baherutse gufungurwa bari bamaranye umwaka umwe ubwo yafungwaga mu mwaka w'1992 mu minsi mike ishize ubwo naganiraga na Ntarindwa yatubwiye ko umugore we atitwaye neza ndetse ko atajyaga amusura muri gereza ibyo ni ibintu yemeza ko byamubabaje cyane nubwo ubu yatanze imbabazi
ubwo rero naraje ngiye nsanga umugore yitwaye nabi sanga byaye kabiri
ubu turi kumwe nta kibazo dufite kandi nabo yabyaranye nabo barabemera nubwo ariko bari iwanjye bagomba kuba bari iwanjye ntabwo yansuheretse umukecuru wanjye niba wandwanyeho n'abarumuna banjye baransuye mbese ni nako gakosa yakoze ariko nta kundi byagenda mu buzima imbabazi narazimuhaye byararanye
mu myaka 26 ntabwo yabusuye
yansuye mu mwaka umwe gusa wonyine naho indi yose ntiyigeze ansura nabwo yansuye aza kumbaza inka zari kwa mukecuru wanjye agira ngo nzimuhe byararangiye nubwo yaziriye akarangiza ariko sinara nta cyandakaza kuba narabonye imbabazi nanjye bakampa imbabazi nkataha nanjye rero nagombaga kuzimuha nta kundi byagenda
Ntarindwa yaje kumenya ko intandaro yo kudasurwa n'umugore we yatewe n'uko yari yarashatse abandi bagabo ndetse bakabyarana nyamara Nzamwita Kuze Trifina aganira n'Ijwi rya Amerika yavuze ko ubuzima bubi yagize umugabo wamaze gufungwa aribo bwamuteye gushakisha abandi bagabo
n'ubundi byageze hagati kubera ko n'ubundi n'amasambu yaramaze kugenda ibintu byose binshiranye bigeze hagati kumusura biranga kubera ubushobozi bukeye naho nago namwangaga no kubera ubukene kamasambu saramaze kuyajyana
babandi
amaze kuyagiteza cyamunara bazateza cyamunara abwo rero kumugemura n'umundi muri cyo mugemura ncekeneje wakavuga ngo nokumwanga kandi saramwa kubera ubukene abana babyaye nyuma
yumvise ingwaraje wari giye warashatse abandi bana bari byari nti byaguteye kantu
hana nti mfite ikibazo nyene none se yoguye mu cyaha ubwo nuko nyene usaye mbabaze
urazisabye iyo jambo rero risohoye mu kanwa kawe
nibyo wakoze nawe baguhaye imbabazi nange ugomba kubyihanganira
Uyu mugore Nzamwita Kuze yari yarabyaranye n'umugabo we Ntarindwa umwana w'umukobwa kuba atarigeze asura umugabo we muri gereza byatumye umwana we abagera imyaka 26 atarabona se uyu mukobwa uwamaze gushaka abafite abana babiri yabonanye bwa mbere na se Ijwi rya Amerika ryabasuye
Uyu ni umwana wanjye n'umukobwa wanjye.
Wasize nyina mutwite?
Eh, afite indahi.
Nibwo bwa mbere umubonye?
Nibwo bwa mbere umubonye.
None se ntabwo yaza kugusura muri gereza?
Rikareka.
Enje narashatse.
Ariko numvaga ko ufite papa wawe.
Numvaga ko mufite.
Nubwo mubwana bwe nubwa mbere ubutubonanye.
Wewe nta nubwo nawe muzi.
Ashwi. Ubuse nari nari kuzahura nawe mu nzira nkamumenya.
Nyina bambwiye ko yaje. Bajya kuza bari bahise babimbira bambwiye ati papa wanyu ari buze. Nerekereka numvaga ari inzozi. Kuko kuva mvutse ntabwo nzi kuvuga papa. Ntago nzi nyine papa mu rugo. Nge papa wanjye ni sogokuru ubyara mama niwe nita papa no ku ishuri hose niwe wari uzwi ko ari papa numvaga nta cyizere cyo kuvuga wenda azafungurwa
muri Giti umwe gusa niwe wasanze umugore wakimutegereje we yemeza ko yabifashijwemo no gusenga kuko yemerera ko ibishuko bitari byoroshye
kuko iri hejuru biriho byose nge niyo nizeye gusa ndavuga nti noneho nta cyibyo gibyo ahasigaye naha Imana nigomba gukora
kugira ngo wihangane nta bakurambagije hagati aho byagenze gute
nyine rero ibyo ni ibintu birebire kuko nyine ubundi yasize umva nari mfite abo bana ubwo ngiye narebye ndavuga nti noneho mbese ubu urabona ntibyabura amajwi aba ari menshi ariko noneho ndavuga nti ntabwo abana banjye bashobora kubura se ngo nanjye bambure mbiho nta hantu nari kuregama ubwo icyemezo nafashe icyemezo cyo kurera abana banjye nta kindi
iki kibazo cy'abagore babona abagabo babo bafunzwe bagahita bishakira cyangwa bakabyarana n'abandi bagabo n'icyabonetse mu murenge wa Giti gusa mu gihe twashakishaga bafunguwe by'agateganyo bari barakatiwe igihano cy'urupfu cyaje guhindurwamo icya burundu twavumbuye byinshi hari umugabo umwe wo mu murenge wa Nzige mu karere ka Rwamagana nabo yari ku rutonde rw'abafunguwe twaramushakishije ariko ntitwamenya aho yagiye amaze gufungurwa abaturanyi be batubwiye ko umugabo yafunzwe nyuma y'igihe gito umugore akagurisha byose akigendera ibintu benshi bafata nko guhemuka birenze kamere bagororwa basaga 350 baherutse gufungurwa by'agateganyo harimo barindwi bari barakatiwe gufungwa burundu Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
ijwi rya Amerika Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi Reba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radijwi rya Amerika Washington DC mu Burundi abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura baridogera ubukene bw'amabarabara buhibonekeza basaba ababijejwe kubagarukira ko ni inkuru y'umenyesha makuru wacu Fidelite ishatse
Intara ya Bujumbura irabangamiwe n'ubukene bw'amabarabara ije ku mugwa mukuru wayo itasizwe inyuma byo naryo ni barabara ryivu riva ku barabara ry'igihugu RN nko ku birometero biri munsi ya 15 uva mu gisagara cha Bujumbura gushika ku mugwa mukuru w'iyo ntara hari uburebure bungana n'ibirometero 9 mu bisanzwe hogendwa iminota ya baba 10 ariko urifashe amara umwanya wa baba isaha ku ruhande rumwe irimwe ibibuye ku rundi ruhande naho hariho ibice bimwe bimwe binyerera y'imvura ya uye hatibagiwe ibinogo bijyuzuye abari camwe byagidogera cyane cyane abagendesha imiduga twarihuriyemo
twebwe ingorane tugira mu iri barabara turakora kubera ibarabara rimeze nabi aha tutaha twasinzikaye ibitugu ibikanu ino mugikiriza utaha wasanzaye
hapi ni hatari barabara afuna umugongo harimo ibinoko rimeze nabi cyane harimo ibizi amazi tega mu barabara ni hatari cyane mvuri gwa ramwe amwe azaranyerera nkarepo kwa buneko
Iyo uri kuracamwo imodoka yawe iragira ingorane bimeze gute
Ingorane dufise imodoka ngaha muri kominisari imara umwaka umwe ari nshashe umuntu ayikuye mu mangazini ariko tujye mu gisagara cha Bujumbura tukabaza abantu batemereza imodoka y'i Bujumbura imodoka iramara imyaka 20 imodoka ikiri nziza cyane ariko ngaha mu isari imodoka imara umwaka umwe gusa muraza amafaranga imodoka igugwa kwarahombye twarabuzi iyo tuja niyo tuva ahubwo twokwimutse tugakora ni imodoka zacu ngaha muri kominisari tukaje gukorera ahandi huko nakamara amazi
nabandi banyagihugu basanzwe biyunguruza muri iyo miduga nabonye ntiboroherwa nk'uyu munyagihugu tumusanze mu iryo barabara ategereye imodoka aho tugusanga utegereye mbe utegereye imodoka zivahe zija
iziduga muri komine rishobo
zaboneka kandi kuri barabara
nizikunda kuboneka neza kubera ibarabara iba rimeze nabi
mwibaza kuza kumara amasanga ingaho utegere
ubu ye nari maze amasaha yose nicaye ingaho
byashoboka baraho amasaha cyo mukiye mutegereye imodoka
eh
biragushikira ukaza gutegera ugazinda utaho tari ronse
eh
byarajyana
kubera ibarabara iba rimeze nabi iba nyiri hanyuma cyarasubira inyuma
ubwo bukene bwo mabarabara ni ntambamyi kukitswe n'amagara
umukenyezi yagiye kwibaruka akacanga hamwiri barabara kubera ibinogo biba birimwo umuntu ambira sigende yasha mu binogo bishobora gutera n'ingorane umukenyezi ugasanga aragize ingorane agasaha yibari ku mwana yagize ingorane kubera yagiye aracamwa ivyo binogo
Naho biruko hari bamwe banyagihugu twaganiriye bafise umwizero ko rigiye gukogwa kuko baherutse kuvyemererwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza.
Yaje mu mukuru w'igihugu mu misetse yatweje hagati mara tubwire gira desano nga ko mu mwanya ivyo byahetse mwa turarindiriye. Taje avuze espoir peut-être que ça choque.
Ariko rero hari n'abandi banyagihugu bataye kwizera.
Iri barabara yo himirije mu bihe nk'ibi amatete acaba.
Ibihe nk'ibi ni
kuvuga. Yo himirije ibintu by'amatora amatete acaba. Amatora avuyemwo twarindira yimije kandi abandi mayitide muri myaka yakiyumva ingana gute ku bicara na gatatu utubwiye mu mwaka w'ibihumbi na 20
kugira ngo umwizere ube wizeye kuko ibyo bariyari kogwe hoko bwiki
nuko tuva mwaya macete yabo bukaca mu ngiro tukona yuko kubakoze n'ibirometero na bibiri naho bananiriwe
umugwa mukuru w'intara ya Bujumbura uri mu ikomine Isare musenyeri wayo arahumuriza abatakaje umwizero niyo nkuru Gilbert
icyo nabwira abanyagihugu turongoye nuko tugumana kwizera kuko nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyavumereye ararishira mu ngiro nkavuga nti nibabandanye bizeye inzego zibarongoye
kiretse igihe cyo kumugwa mukuru w'intara ya Bujumbura amabarabara nka yose ahuza amakomine iyo ntara yifashe nabi mbere nka kenshi kuva ku mutumba uja ku wundi usanga ari utuya tw'imigenderanire dukunda kwitwa utuya tw'ikirundi ugereje n'imiduga ahenshi muri iyo ntara hagendwa n'amapikipiki ahandi hagendwa n'amaguru muri zone benga intara ya Bujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda burya tujivuga na sport. Muri iyi weekend rero I Kigali hateganijwe imikino ibiri y'umupira w'amaguru mu rwego rw'irushanwa ryo guhatanira ibikombe bya Afrika ku rwego rw'amakipe cyangwa club. Iyo mikino iri mu cyiciro kibanza. Jean-Claude Munyandinda, wiriwe neza se?
Mwiriwe neza Toma, amakuru yanyu?
Ni meza. Iyi mikino iratandukanye, ntabwo ari mbese mu rwego rumwe, ntabwo ari mu irushanwa rimwe.
Niko bimeze Toma, ni amarushanwa abiri atandukanye ariko yose yerekeza ku maclub, no kuvuga maclub na makipe yihariye. Aho duhereye muri CAF Champions League cyangwa se Ligue des Champions en Afrique, niho ikipe ya Rayon Sports izaseruka ku munsi w'ejo ikazakina n'ikipe y'i Burundi ariyo yitwa Ligue ya Ludique Burundi Sport for Africa, iyi ngiyi izwi nka LLB. Ni umukino rero wa Champions League uzaba kwa gatandatu kuri Stade Amahoro I Remera. Aho rero Rayon Sports ivuga ko yiteguye byanze bikunze kuzafata aya manota atatu, hanyuma ikazajya I Burundi mu cyiciro muri phase rutura ihagaze neza ifite impamba. Ubwo rero aho hari muri CAF Champions League, nanone CAF Confederation Cup cyangwa se Coupe de la Confederation, aho ikipe ya APRFC izaba iseruka nayo ku cyumweru. Iyi mikino yombi izabera hano mu Rwanda, match arizo zizabera mu Rwanda. APRFC izaba yakiriye ikipe Anserino yo mu birwa bya Seychelles. Rero APRFC abakinnyi ndetse n'umutoza bavuga bati iyi kipe nta mateka ifite, tugomba kwitsinda ibitego byinshi bishoboka kugira ngo umukino uzakurikiraho kwishyura muri Seychelles ikipe izaba ifite impamba ihagije. Nkuko rero uko bimeze, ni imikino yose ibanza izabera hano I Kigali mu Rwanda. Babwira ko Toma, ikipe ya Rayon Sports ni iramutse itsinze Ligue ya Ludique Burundi Sport for Africa, izarokoka mbese muri aya abiri, izahita icakirana n'igihangange Mamelodi Sundowns muri Afurika y'Epfo, hanyuma APRFC na Anserinio izarokoka muri izi ebyiri, ikazaba itegerejwe n'indi kipe nayo itoroshye muri Mali ariyo yitwa Joliba FC.
Hanyuma Ligue ya Ludique na Anserinio bombi bose bageze I Kigali?
Barahageze, bamaze kuhagera. Ikipe ya Anserinio imaze iminsi ibiri ihageze, hanyuma ikipe ya Ligue ya Ludique Burundi Sport for Africa yo yahageze uyu munsi. Iyo ndetse yo yaje n'urugendo rwo ku butaka, kuko bambukiye ku mupaka wo Bugesera, hanyuma baza I Kigali. Mbese ubu bacumbitse muri hoteli yitwa Hilltop iri hano I Remera, hagati ya Remera na Kanombe. Niko amakipe yarahageze ndetse yabonye n'umwanya wo kwitegura, ku buryo nta rwitwazo yenda yuko bataramenyera ikirere.
Umutekano w'ikipe y'Abarundi kuva ku mupaka wari umeze gute?
Umutekano cyane kwa icyo kibazo, umutekano wari wakajijwe cyane ko na polisi y'u Rwanda ariyo yari ikoze icyo bita cortege cyangwa se yari iherekeje abakinnyi imbere n'inyuma, cyane ko burya ku butaka ntiwakwizera ngo wenda umuntu ashaka guhohotera cyangwa se umutekano bari ngombwa ugomba gukazwa kandi ubareba igihugu. Ubwo rero ikipe y'i Burundi yaje igaragiwe niko umuntu yabyita na polisi y'u Rwanda.
Jean-Claude Munyandinda, ndagushimiye rero ubwo imikino uzaduha amakuru yayo neza guhereje. Urakoze.
Dukubitire mu Burundi, aho ejo ku munsi wa gatandatu mu ihiganwa rya Afrika ry'igikombe mpuzamashyirahamwe Coupe de la Confederation, umugwi Olympic Star wo mu Burundi uzokina na Etoile Filante wo mu gihugu cya Burkina Faso. Umumenyeshamakuru wacu akurikirana inkino Evariste Nzikobanyanka, wiriwe?
Wiriwe neza Fide.
Watubwira ibyerekeye urwo rukino?
Ibyerekeye urwo rukino ni uko ruzoba ku kibuga cyitiriwe umuganda Ludoviko Rwagasore ejo kuva igihe cy'isaha icyenda, rukazohuza rero umugwi Olympic Star wo ngaha mu Burundi. Uwo mugwi rero ni wo mu gihugu hagati imenyerewe ko iyo mu gihugu hagati iserukira igihugu. Olympic Star mugwi w'umuhinga watahukanye igikombe cy'umukuru w'igihugu ejo rero ukazakira kuva igihe cy'isaha icyenda umugwi Etoile Filante wo mu gihugu cya Burkina Faso. Imyiteguro imeze neza haba ku mpande zose, umumenyereza wa Flambeau, umumenyereza nako wa Olympic Star Muyinga avuga yuko ari ngombwa ko batsinda runo rukino. Hanyuma Etoile Filante nabo bashitse uno munsi mu myimenyerezo bageze mu kibuga cy'itiro muganga wa Ludoviko Rwagasore, bakaba bagenda babereka Abarundi yuko baje gutora intsinzi hano I Bujumbura.
Urakoze mumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka. Amakuru rero twari tubafitiye n'ibiganiro kuri isaha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri isaha. Kuri micro mari kumwe na Fideni Yongabo
na Thomas Kamirindi. Murakarama, weekend nziza.
Thank you.